Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Nutwe kujya turose bacyabaza katwaka tujye kutugurisha tukabura mu ratio yaba bategera mu nzira no mu nkame nko kuvuga turagiye kugurisha bagufasha ubwo nyine bacyababikaka kandi bakabigurisha amaso babona nta muntu abanyeganza kukubera ibyo bintu birazu na leta kubera batarahemba.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Murongwe avuga yuko RCR yitegereza kuraba ingene abapolisi bakingira umutekano wabo bahembwa. Ukudahembwa kwabo biriko bituma baka amafaranga n'utwo kujya bahabwa. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko nubaza nkababwira muri make ko abantu bitwaje inkoho baraye bagize igitero ku nyubakwa y'imyimenyerezo iri mu kigo c'ibiro vy'iperereza vya leta ya Afghanistan ku murwa mukuru wa Kabul. Ivyo bibaye nyuma y'umunsi umwe abantu batari bake bishwe mu kindi gitero cagizwe ku nyubakwa y'inyigisho nayo nyene iri kuri uwo murwa mukuru. Abagwanyi baharanira leta ya Kiislam yamaze kwitirira ivyo bitero vyompi. Bahar Merm, umuhanuzi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu muri Afghanistan, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abihevye ari bakoze ico gitero caraye kibaye. Avuga ko umwe muri bo yiturikije ko bombe, abandi batatu bicwa mwitana mu mitwe n'inzego zijeje umutekano. Yavuze kandi ko bajeje umutekano batatu ba leta ya Afghanistan bakomerekeye mu bikorwa byo kugarukana umutekano, ariko ko atamunyagihugu n'umwe yahakomerekeye. Igipolisi mu karere k'Uganda ka West Nile kimenyesha ko cahagaritse abanyesudani yepfo batatu bakekwa ku bwicanyi butagira izina bagizwe ku mupastori w'Umuganda. Ivyo vyabaye mu ikambi y'impunzi ya Pagirinya mu gace k'iryo kambi kitwa Ajumani. Umuvugizi w'igipolisi yabwiye Ijwi rya Amerika ejo ko umupastori yishwe atewe amabuye izuba riva hafi y'isoko. Umuvugizi w'igipolisi c'akarere ka West Nile, Josephine Angucia, avuga ko pastori Bunia Marguerite ayobora ishengero ryitwa Victory rikaba rikorera mu duce twa Ajumani na Moyo yishwe n'akagwi k'abandi bapastori ku isoko ya Pagirinya ya kabiri. Yagirizwa kuba yari umupfumu. Yagizwa ko yari umupfumu. Umuvugizi w'igipolisi Angucia bavuga ko igipolisi kinegura kandi ciyamiriza uko kwihanira yuko kandi bagiye gufata ingingo ku muntu wese azoza arihanira. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikazi ntumwaza umuhuza matati y'Abarundi Benjamin Mukapfa ziriko zirabonana n'abanyepolitike kuno wa gatanu mu gihugu cyo Burundi. Izo ntumwa zikaba zimaze kubonana n'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cyo Burundi nk'ubuserukira leta z'umwe za Amerika, umwe bwa Buraya, Ubirigi hamwe n'Ubuhorande. Muri kino gihe izo ntumwa zikaba ziriko zibonana n'abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Izo nazo zikaba zirongowe ku mugambwe CNDD-FDD barongowe bariko babonana na Joseph na Karutimana icegera c'umunyamabanga mukuru uyo mugambwe ku mugoroba bitegekanijwe kwizo ntumwa nyene za kubonana n'urongoye urunani ya mizero y'abarundi ari we Agaton Wasa hamwe n'abari mu mugambwe itavuga rumwe na leta. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma ivyo se tukabikesha umenyesha makuru juri ya Amerika Raymond Zimana ariko arabikurikiranira hagufi. Abarimyi b'igitegwa c'umuceri mu ntara ya Bubanza baridoga kwifumbira bagora kuronka bigatuma bakorera guhomba bikava ko yo fumbire bayigura ku giciro kinini mu badandaza kandi ngo sinuwari wewe semerewe kuyidandaza atahawe uruhusha na leta. Ibindi kwino nkuru menyesha makuru juri ya Amerika Bubanza Diane Ndonse.
Uyu mwaka uheze w'imbura ry'igitegwa cy'umuceri ntiwagenze neza ku barimyi bacu bo mu ntara ya Bubanza, uretse ko watwawe n'imyuzurira y'amazi kuri bamwe, abandi barizwa n'uko bakoreye guhomba kubera batashoboye kunguka nk'uko bari bavyiteze. Uko guhomba bavuga ko kwavuye ku bukene bw'ifumbire bwibonekeje. Aba ni bamwe mu barimyi b'ico gitegwa.
Twari dufite ivyizigiro ko dushobora kuronka ifumbire yo gufumbira, ariko twarabuze ifumbire. Abenshi ubonye barifumbireje kubera ubukene, nta mwimbo twiteze kuzoronka kubera ko twahebuye ifumbire nk'abari bagize icombara umuceri ntutwaga.
Iraduha ifumbire, mugabo iza kuyiduha igihe cagiye carenze.
Mugabo rero tukomeze twizeze ubuciza, tugategereza tukabura.
Yabaye mayobera, ahugize ngo uyironke naho uyigura ibe ry'umurengerayo. Naho nyine uronsa aho gacisha bakayifata.
Ujejwe umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, Prosper Dodico avuga ko aba barimyi batarira busema.
Imyidogo y'abarimyi kuri sezo duhejeje irumvikana ko harabaye utubazo twatumye, utubazo twishi tutatuvuye ko twatumye hariho ifumbire iza itebye. Ariko rero tukamwizeza yuko ubu ingingo zamaze gufatwa yuko ifumbire yakagatasi izoshika kare.
Ariko rero igitangaza abarimyi ningene leta ivuga ko ifumbire ikena mu gihugu ariko ikaboneka mu badandaza.
Turabona iyo fumbire nyene leta itanga ni igurishwa muri ayo mamangazini, ariko nubwo igurishwa muri ayo mamangazini kandi iba yarabonetse mu giciro gitonya nuko bace batuzimba.
Uyu ni umwe mu badandaza bato bato dusanze muri zone mitakataka ya komine Bubanza atangura yishura ku kibazo cingene aronka ifumbire.
Iyo byashitse leta ikaba yayizanyira boneka
mwe mwitora he?
Hariho nk'abanyagihugu bashobora kuyigombora ugasanga ntibayikoresheje bayimare, hanyuma agashobora kukazana gafuko kamwe canke tubiri dutatu katumugurira hamukadushira kudutereka kazurahereza bake bake bajya badatwara duke duke ku kiro kanusu canke turo tubiri dutatu niko twe tuyironka.
Iyo bangu itarekuwe ko babadandaza bayidandaza ayo makuru aramwe mufise
sima buraguro uyu mumakino gihe hariho nk'ibintu byinshi bimwe bimwe umunyagihugu usanga babimugwanya ariko akarabati n'ubundi no gupfa ndapfa n'ikigoyi ugasanga abaye nko wiyahura.
Umufuko w'ibiro 25 wo mu bwoko bw'ifumbire ya DAP, URE, NPK na KASER ugugwa hagati y'amafaranga 25,000 muri leta, ariko muri aba badandaza ukagugwa amafaranga 80,000. Mbere abarimyi bakavuga ko hari n'igihe ushobora kugugwa ayarenga 100,000. Ahanini akaba ari naho havuye uruhombo kuri aba badandaza nk'uko yabivuga.
Kuvuga hageze mu gihe cyo kwimbura naronka nk'umuriyoni n'25,000 muriyoni n'5. Mugubu nk'uno mwaka honyene nkontoroye ukuntu ifumbire yaduze, nasanze ndose 600,650 mwirobo, ncasanga nanje nakoresheje umutahe wanje ncasanga nakoresheje 600,600. Nukuvuga narakontoroye mu rugo ncasanga ndose 50,000 gusa. Nukuvuga umugore nta n'igikwembe uno mwaka namuguri.
Nubwo biruko itegeko inimero imwe agakwego ubusa gatanu cyo kuwa 12 kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2010 mu ngingo yaryo ya 12 rirabuza urudandazwa rw'ifumbire ruciye mu minwe y'abacuruza. Muri rusangi kugira ngo ishikire abarimyi bisaba ko baca kuba barongoye mu ntwaro kugira ngo babashikanire intonde n'amafaranga barishe mu makoperative itanga. Mu gihe rero hagize uyifatanwa, Prosper Dodico ajejwe umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi avuga ko mu gihe adafise ibisabwa n'itegeko yategerezwa guca yakwa igashikirizwa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi.
Uruhusha rw'umushikiranganji n'impapuro zerekana yuko iyo fumbire yakontorowe. Nuvuga rero yuko umuntu wese afise ifumbire ko arashuruza bashiza kumubaza ibyo bintu bibiri, atabifise aba ari hijya kose y'iri tegeko. Gushika ubu hari igihano cy'uko umuntu afatanywe ifumbire itali muri zo nzira zitatu nababwiye idafise bimwe bibiri bisabwa yuko bace bayifata bakayimutwara muri cyo gihe ntacaheza abazi bace bayisubiza ubushyaranje kuri n'ubworoze nabwo bwacu buyiha abarimi ku giciro leta yamaze gushinga kicanye n'ifumbire y'uwo mwaka
aha rero bamwe mu bajeje intwaro bavuga ko batazi iryo tegeko Nikwitegetse Jacques arongoye zone mitakataka ya komine Bubanza.
Umusanzu hari abadandaza babasanzwe bazwi ko bayidandaza bije amategeko kandi bafise ibibanza bizwi cyane n'abandi rusanga bayirondera nk'uburyo bwa magendo bayikuye Bujumbura aho rusanga bivuze ahantu bayidandaza mu bibanza byawe bibaye abaye bitobito. Mugo bisanzwe bwe ntiturabona gose ko abo bantu hari kibabuza kuyidandaza kuko sobaye bwamenye ko bibuje ko bayidandaza. Tubona bayidandaza rero tubaza ko tangone za cyane zarimo.
Abarimyi basaba ko ifumbire yobashikira igihe kiri majya gatasi ko muri uku kwezi kw'icyenda kitararengana. Ivyo bakabona ko byo barinda kuzimbwa mu bayidandaza kuri magendu.
Leta nuko yogira akigoro ikazira dusikiriza ifumbire mu gihe cya kare. Ni ukuvuga nka twebwe abarimyi tujeje amaso leta tuyahanze leta. Ni ukuvuga leta iduhaye ifumbire kare. Natwe abarimyi turashaka guhakora koyo nk'umukwezi k'umunani nk'umwe y'ukumunani nk'ubu tuba twamaze kuronka ifumbire kubera tuba twatanguye igihe cy'irima
mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bavuga ko abarimyi ba mbere bazotangura kuyironswa muri uku kwezi kw'icyenda twimirije tumenyeshe ko intara ya Bubanza izi imbere mu ntara zo mu gihugu zirimo igitegwa cy'umuceri ku bwinshi mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yane ndonsi harakinuye mugihe naho mu gihugu cy'u Rwanda hagiye kuba kwa imidugudu yihariye yagenewe icicaro cabasigaje inyuma n'amateka aba bahoze bitwa batwa bamwe muri bo baratunga gatoki uburyo bw'imiturire nk'imwe mu mpamvu ituma badatera imbere ahubwo bagakomeza gukorerwa ihezwa ibindi kuno nkuru numenyesha makuru y'u Amerika mu Rwanda Temistocle Mutijima
Ibibazo by'ubukene n'isuku nke, indwara ziterwa n'imirire mibi mu bana n'ababyeyi, umubare munini w'abatajya mu ishuri, ibi ni ibibazo rusange uhura nabyo ugeze ahatujwe imiryango y'aba bahoze bitwa batwa. Inzego nkuru z'ubutegetsi ntizishidikanya ko iki cyiciro cy'abanyarwanda gikomeje gusigara inyuma ugereranyije n'abandi baturage. Sena y'u Rwanda ubwayo yashyizeho komisiyo yihariye ikomeje kuzenguruka mu gihugu hose ireba ibituma aba batarenga umutaru ngo bave mu bukene, nyamara bivugwa ko hari gahunda nyinshi za leta zashyiriho kuzahura imibereho yabo. Kimwe mu bibazo bikomereye imiryango y'abasigaje inyuma n'amateka ugenda ituzwa hirya no hino mu gihugu harimo n'ivangura cyangwa sihezwa na n'ubu bagikorerwa n'abandi baturage
usanga benshi bari kutunena ugasanga bari kutubwira amagambo nyine yayanda sesemeza nyine natwe tukarushaho kwegera inyuma tukavuga ati buri uriya muntu tushaka kwegera akashaka kutwereka ko tudakwiye kumwegera turaguma tumwegere ubundi herezo rirabirihe bigatuma natwe twiheza
kuri bamwe mu bagezweho n'iri nenwa cyangwa sivangura ingaruka ni nyinshi kuko uretse n'ipfunwe bibatera hari nabi ngo zasenyutse
ubuzima mbubamo banena bamvuga batuka umugabo wanjye bankumuna akaza ati ngwino hano nkubwire bakamujyana muri sentara ahantu ntaza ati uriya murwa ntitumushaka utaramwirukana ntabwo tuzumvikana nawe se ko namaze gusezerana ati ntabwo tubyumva amaze kutwara indiwe y'amezi abiri umugabo inama zaramwuzuye kuko nta unanira umushuka umugabo nibuka yantaye
aba baturage baratunga gatoki uburyo bw'imiturire bwo gushyirwa mu midugudu yabo kwabo nka kimwe mu bitiza umurindi rihezwa n'inenwa bakorerwa bakagaragaza ko ibyo bidashobora kurangira mu gihe bagituzwa uko
nibajya kubona yuko umuntu bashaka kumuteza imbere cyangwa bashaka kuba bamwubakira bareho umudugudu urimo abantu bavangavanze natwe batuvangiremo abantu tujya gusura abantu ibunaka tubasanga mu bandi banezera nywe natwe baze badusanga tuneziranywe jo hazaza byadukundira habaye heza babana bakuze bisanga mu muryango bari gutemberana n'abandi bana batari bamwe nabo naho yubundi yabavuye ku kigo bakaza batahi wacu abaturanyi bo hakurgiriye akavuga ati hariya ni kubashigajwe inyuma n'amateka babana bagomeza kuzamukana iyo myumvire bakumva burya hari ikintu gihejwe hagati yabona bari abanyarwanda bahoze basabana ku ishuri
imiryango ivuga ko iharanira inyungu zaba basigaje inyuma n'amateka aha mu Rwanda nayo igaragaza ko uretse no kubimiturira ituma basigaje inyuma n'amateka bakorerwa ivangura n'abandi baturage inabadindiza mu iterambere Bwana Gatera Jonathan umuyobozi w'umuryango uharanira iterambere ry'ababumbyi mu Rwanda koporwa twavuganye ku murongo wa telefone
abayobozi turana batukereza kwibakangura ko gutuma abatura bonyine nabyo bibica mu gusubira inyuma ntabwo ari mugenzi w'iterambere bikubona ntagara n'ibindi ikubuye n'ibindi sinzu ngo nawe niyogira n'ikibazo akidayikoraho ariko ateranye n'abandi niyo batura n'indi muturage azohagira umwana hanyuma nabone ko nawe yuhagira uwe
iki kibazo birasa naho inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta nazo zatangiye kubona ko gikomereye iterambere ry'aba bahoze bitwa batwa Madamu Imana Konsore ahagarariye komisiyo idasanzwe ya Sena y'u Rwanda yashyiriho gucukumbura ibibazo iki cyiciro cy'abaturage gifite, aharagaragaza icyo bagiye gukora.
Icyo ni icyifuzo natwe twakomeje kugenda tugaragaza mu by'ukuri. Iyo ufite umuco ukabyuka n'umuntu usanga uwo muturanye afite umuco umeze nk'uwawe, niba uzi ku mwana atiga utabona ko wa mugenzi wawe yiga, mwese mugira ngo niko ubuzima bumeze. Ni nabyo biri mu byo dutekereza Sena izajyaho inama ko aho batujwe baturana n'abandi bantu kugira ngo babashe kumva ko ubuzima bwabo bwagenda buhinduka buhoro buhoro.
Nubwo nta mibare yavuba igaragaza umubare nyirizina wabo basigaje inyuma n'amateka, imiryango iharanira inyungu zabo ivuga ko barenga 35,000 batuye hirya no hino mu Rwanda. Abenshi muri aba bagiye bubakirwa na leta bagatuzwa mu midugudu bisangije ukwabo, aho bibaye ngombwa bakanagezwaho gahunda za leta zigamije kuzahura imiryango ikennye kurusha iyindi. Mu gihe uko umwaka utashye inzego za leta zigaragaza imibare y'abavanywe mu bukene bukabije n'izo gahunda, ariko benshi muri aba bahoze bitwa abatwa bo bakomeza gukena, ndetse umubare munini wabo kuri ubu urabarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe cy'abamenyerwa buri kimwe na leta. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Nabice ku masonga nk'itangura impuzi z'abarundi ziba mu ikambi y'umurongo iri muri territoire ya Fizi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo zisaba ishamwe gitaha impunzi ku isi RCR hamwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi kwishyura ibirarane by'umushahara w'amezi ane baheraniye abapolisi n'abazunguzungu bakora muri iyo kambi, kuko ngo bahohotera impunzi kubera ubukene bw'amafaranga bafise. Ni mu kiganiro bagiranye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Kongo, Vedaste Ngabo.
Tugiye kugurisha ibintu mu isoko abapolisi baradufata, bya bintu badufashe bagaca bafata bakabigusha kukubera iki amahera yabo batarayaronka, twebwe natwe tukaca tugira ingorane. Turasaba yuko abapolisi nabo mubibuka mukabahereza amahera yabo bareke kutunyanyasa twebwe impunzi turi ngahe murongo. Bavuga ko haheze amezi atandatu batararonka amahera yiwabo, nutwe kujya turose baca baza katwaka tujye kutugurisha tukabura mu irasiyo y'abana. Bategera mu nzira no mu nkame nko kuvuga turagiye kugurisha bagufasha, ubwo nyine baca babikaka kandi bakabigurisha amaso babona nta muntu abanyeganza kukubera ibyo bintu birazi nka leta kubera batarahema.
Niba umuntu agiye gusoroma isombe mukakubitanira hajya mu ishyamba bagusega amahera kugira bakurekure, baca bakubwiye baguca amahera bagasoroma nk'umyumbati bagaca bayigukorera bakuvuga niwe wayibye kugira ngo bagukure kwa mahera byose. Nibagerageze natwe badufashe baha amahera yabo hama natwe turonka amahoro.
Ndaca makara nkakutwa nkashaye nkaziri ubusa sinzi icyo ndiko ndazira, ahubwo hasire nigira ngo vihemba abapolisi.
Umuntu ajyana agaceri mu isoko agiye kugashora kwinzara, umuntu agatangura akacamuhotera ngo ugasohoka nyuma y'inkambi bakacakubwira ati wana kagaceri ukajyanye ukajyanye bakakwambura kakajyana. Waze ugiye gusumira abana kagaceri kakana waze ngo woguzemo imboga wa muceri ntubukigize umwanya ubwira wa muceri ngo ugiye kuronka za mboga z'abana kuko abapolisi baba bazikwaza. Nico twosaba rero, twosaba abapolisi rero bahemba amahera yabo bareho kuba batunyangaza bagomba baturenganya kugira barabe ko amahera bayaronka. Ibyo bose yatse kuronka babironke bareho kubanya impunzi ko twahunze. Hari nabandi nyere bagomba bahohoterwa ngaha mu nkambi bakubitwa, kuko umuwefije umuntu w'impunzi yahunze najirwe kutarafatwa ngo akubitwa nk'umengane kandi yarahunze ngo bamujana nabe kandi bagenda bamureruye, kuko umurefije bizo ko impunzi bayarahunze bakwiye gufatwa nko ari impunzi.
Ijambo nashaka kuvuga nuko kibazo dukize ngaha mu isiti ya murongo yaba sungusunga ya polisi ntibagihembwa, dufise ingorane nyinshi zihambaye ko tuzohava duhava tuzatizira imporero wagira ngo koraga kosa gatoya bakakujyana amaguru yenena bakakunyaga utwufise twose. Niba tubwire senere hasere kuyazanye abarefi kuyazanye abapolisi n'abasungusunga ha mu nkambi ya murongo atakazi bahafise babakure bakabafise akazi naho babahembe hanyuma mahoro n'umutekano biboneke mu isiti ya Murongo bikaba bitagenze uko tutona kumenga tafise ikibazo haseri nitwumva kuntu idashaka kurekura amahera y'abakozi je no kongera ko nuko mbona ibibazo by'aba refugee ngaha muri isiti ya Murongo bishi bari mu kangaratete ati none tuzoba abandi kugira utsitare watsitara nabe bakagushira indani bavuga ati ukavuga utanze 150 zinge se 100 atavuze yakura ngono uri hamabo na ya mabo tuyakurehe tuye tugiye kubona kumenga birakaze
ni kibazo cerekeye yuko nta bintu byinkwe turonka hanko badupaketsa mu gihe rero uvuye nko gusenya utwo dukwi ushura guhura n'abapolisi bakazi kwaka bivanye n'ingene bataronka umushahara wabo ama usanzwe ufise amakara aho urumva n'izindi ngorane iyo muhuye baradusanga iyo dusanzwe duturira utwo dukara bakayatwaka hama urumva twe tushatukira ingorane mu bintu byo mu bicanye no gufungura kubera ntacyo turonka dutekesha icyo twosaba ni uko boza baratoronsa utwo dufaranga tw'amakara canke bagahemba abapolisi kugira ngo natwe kumbure batworohereze mu gusenya utwo dukwe canke mu kuronka ayo makara.
Nuko rero zari zimwe mu mpuzo z'abarundi zahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Murongwe mumvise yuko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'uko abapolisi babasaba amafaranga kuko bamaze amezi 4 badahembwa babivugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo yakenuye rero kudutororakaniriza ayo majwi yose mu kanya ca tubatahiriza abanyu nk'uko vyama misi yose nkanumango. Wambere duse kumurongo akaba ari Oniase kumurongo wa telefone. Oniase kaze kujugi Amerika.
Okay.
Gura kumega Onia. Uherereye he? Lusaka Zambia. Muri Lusaka Zambia haravugwa makiga Oniase. Bariko babirukana gute?
Ronda amigese ne baragiragiza kuri bawo na gwana barundi na Tanzania
n'abanyana kuma bikaba biva kuke ahanini gawo ni
ngoza patane mwana wa dakuse zangu mbake
ni mu kumugwa mukuru nihongira ngo mugwiri bagwiri aba barundi abanyarwanda n'abatanzania no hagati mu gihugu nuko bimeze. Ni kibazo kimaze igihe kinini? Hama aba hari cyo muri ko murakora mu mashamwe yanyu nimba ahari kugira ngo ico kibazo gikemugwe.
Ego bina zakare uko byahora tukabiri kare munsi yahera bagufashe bakare tukara gufunga. Masa apa bacaanda? Hari perbincangan sesuatu yang kita selesaikan waktu yang pertama dia ni. Masa dia ni ni semua yang kita.
Bapa mesti kufat abang kan aku tega uni.
Ni ber.
Hamabara awak fasih kau ada subir jui iwabo chang. Awak tu kau kuli ambasad.
Bapa mesti kau subir, iwabo. Ibuan.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara. Mu
jewe kurukundo babize kirishamba bimwe nduhuke
akaririmbo ni d'amour ka Big Fizzo abandi bamuzi ku izina rya Farias ariko akazina kiwe kukuri ni Mugani Desire tubandanye rero tubasha mu turimbo nk'utu kugira ngo tubifurize na weekend nziza aho muri iza yatanguye bamwe nabandi ni ku munsi wa gatanu twibaza yuko tuza kwaherekeza muri tuno turirimbo dutandukanye kandi tugiyoheye no gutwe Murandonga mumburanye navuze ngo akaririmbo ni damour ariko akaririmbo nini wewe wenga bw'ivyuma bambwiye uko ngo duse umukunzi w'ijwi rya Amerika yitwa damour damour ntungu mburanye urakomega damour eh urumva narinda kwitiriya karirimbo
eh na byumvishe
neka cende akagutura ntakunde
eh na kuri keza cyane
ni keza cyane urakomega damour
eh
go herere he
eh ubundi mu ngororero
eh
bimeze neza nta kibazo
ntaravugwa maki mu ngororero
Ebe makuru yo nasanzwe nta gikuba cyacitse.
Eh.
Ebintu ni amahoro gusa gusa.
Ukaba ushaka no musi gutasha ndega damu.
Munsi ndatasha Robinson.
Aha.
Ivirine.
Mhm.
Yizere.
Mhm.
Patike.
Mhm.
Era abanyeshuri bose kwigana kuri GS Hindiro.
Mhm.
Eh naba akaririmbo umuntu ya Majid Black.
Muhinga bw'ivyuma niyo vyakunda turaza kugerageza byanse naho hacaba urwango.
Eh sawa
sawa. Urakoze cyane ndamuhugira umuntu mwiza ngaho mu gicucu Rwanda. Akaririmbo ni ni wewe ka Big Fizzo Farias Mugani Desire. Rose kandi na Samson ku murongo wa telefone Samson ikaze
Yego
Urakomega Samson
Yego ndakomeye
Uherereye he
Andi muri mushumbura rirare
Bujumbura rirare haravugwa make
Ah imisambu mu byukuri hari umutekano haratekanya ameze neza akazuba gukati
Ugashaka no musi gutasha ndega Samson
Eko nagomba gutasha witwa Sengiyumva Fosiano.
Mhm.
N'umugore wiwe yitwa Nibitanga Odessa Maria.
Mhm.
Bari mu ikambi y'Indusa.
Mhm.
Nza kumumenyesha ko se wiwe yapfuye yitwa Barandindije Pio.
Mhm.
Ego yapfuye itariki 3 z'ukwezi k'umunani. Nakaba yifuza kuzoganduka itariki 12.
Mhm. Neka ubwo butumwa ngira ngo buramushikira aha ari wose uramo akazina kiwe kugira ngo nimba atarashobora ku uronka yiyumve neza akazina kiwe amazina yiwe yose naya
yitwa Sengiyumva Poste
Mhm
yavuka imutambu muri mutozi wa Rutobo
akaba ari mu ikambi ya Nduta
Yego
Urakoze cyane na wewe ugira umunsi mwiza Samson ngaho muri Bujumbura rero hari mu gihugu cy'u Burundi.
Yego murakoze.
Mhm. Ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wanyu mu ntara.
Kurenganya byari bihe bigoye kwicira gisazi mu maso.
Nchuti wa kunzi wijugi Amerika kwa wenonga aducedu sozeriri kigani luanyu muna haratuno muse mwakoze mwariko mwra tukumviliza wakoze mwenye shamakuru watu watandu kanyi wagizi cho batera kugira mwanyu muna hara nariko nda wa shikiriza jodi ya ni nahazwe ya koze Fasil Gebehu muhinga bugiju maigera ni Jay Amajwi na Kalis ya dufashije tukwese tukaipuliza weekend nzizi. Colinga